Muteza matukira dizgu rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe nshuti mwese duteze amatwi. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Tudatinze ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Abategarugori bo muri Kivu ya ruguru barasaba ubutabera guhagurukira abafata abagore ku ngufu.
Ugeturu kureba kugira ibibazo byoba byokemuka n'ukusaba komite international mesina guvernema yacu bafungure amankete bakora amankete gari serieuse.
Umuryango MSF n'ukuvuga abaganga batagira imipaka uvuga ko abagore bagera ku 1500 bafashwe ku ngufu mu kwezi kumwe mu nkambi z'impunzi muri Kivu ya ruguru. Mu Burundi umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2023 ibihumbi 2024 uzatangira ejo bundi kuwa mbere, ariko imyiteguro ntiyoroheye ababyeyi by'umwihariko. Muri Nigeria leta yatesheje agaciro pasiporo z'icyubahiro zigera ku 1000. Naholoni irasaba Libya guhagarika gushyingura mu mva rusange mu kivunge imirambo y'abazize imyuzure. Aya makuru nayanditswe abateguriye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Kenya. Kuri uyu wa gatanu ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byageze ku rugero rutarabaho kugeza ubu. Edi Rwema araduha iyi nkuru.
Iri zamuka rije ryongerera umuzigo abanyakenya bamaze igihe bugarijwe n'ibibazo by'izamuka ry'ibiciro ku masoko, ubwiyongere bw'imisoro no guta agaciro kw'ifaranga ry'igihugu. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibikomoka kuri peteroli cyatangaje ko litre ya essence igurwa amashiringi 200 hafi idolari rimwe n'amasenti 36. Izamuka ry'ibiciro ni naryo ryabaye imbarutso y'imyigaragambyo yari imaze igihe iba mu gihugu, yahitanye abantu batari bake. Yabaga yahamagajwe n'umuyobozi w'ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, Raila Odinga. Iri zamuka ryatumye abatwara abantu muri bisi zizwi muri Kenya nka matatu bazamura ibiciro by'ingendo ku rugero rwa 20%. Abategetsi muri Kenya bavuga ko iri zamuka ry'ibiciro ahanini ryatewe n'uko ibihugu nk'Uburusiya na Arabia Saudite byagabanyije umusaruro wa peteroli bishyira ku isoko. Ari imbere y'inteko ishinga amategeko, Minisitiri w'ingufu Davis Chirichiri yavuze ko ntacyo bafite bahindura kuri iryo zamuka ry'ibiciro. Ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter, Minisitiri w'ubucuruzi Moses Kuria yavuze ko abaturage bakwiye kumenyera ko igiciro cya esansi kizakomeza kuzamukaho nibura amashiringi 10 buri kwezi kugeza mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha.
Muri Niger, leta ya gisirikare yatesheje agaciro pasiporo hafi 1000 z'icyubahiro bita pasiporo za diplomasi zari zitunzwe n'abanyanigeri n'abanyamahanga bari begereye bya hafi ubutegetsi aba basirikare bahiritse. Edirwe makomeza.
Ministeri y'ububanyi n'amahanga yandikiye za ambasade zitandukanye muri Nigeria izimenyesha ko izo pasiporo zitagifite agaciro nk'uko bigaragazwa mu rwandiko rwakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Izi pasiporo z'abanyacyubahiro zari zarahawe abahoze ari abakozi bakuru muri leta, abahoze ari abadepite n'abajyanama ba minisitiri w'intebe na perezida. Pasiporo zigera kuri 50 zo zari zarahawe abanyamahanga barimo Abanyamerika, Abongereza, Abafaransa, Abanyaturukiya, Abanyalibiya n'abandi baturuka mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Nigeri bwagiyeho nyuma yo gufata ubutegetsi ku ngufu mu mpera z'ukwezi kwa 7 buhiritse Perezida Mohamed Bazoum kugeza ubu ufungiwe iwe. Mu mpera z'ukwezi kwa 8 nanone ubutegetsi bwa gisirikare bwatesheje agaciro pasiporo z'abahoze ari abategetsi bari hanze y'igihugu barimo uwahoze ari minisitiri w'intebe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga na ambasaderi wa Nigeri mu gihugu cy'Ubufaransa.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dukomeje kubagezaho amakuru twabateguriye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS n'indi miryango y'ubutabazi barasaba Libya guhagarika gushyingura mu kivunge mu mva rusange imirambo y'abazize imyuzure. Loni ivuga ko imibiri y'abantu barenga igihumbi bashyinguwe muri ubwo buryo. Edirwe maratubwira ibindi.
Iyo myuzure yatewe n'imvura nyinshi yasenye ingomero ebyiri mu gace ka Delna mu burasirazuba bwa Libya. Ababarirwa mu bihumbi bamaze gupfa, abandi baburirwa irengero. Muganga Kazunobu Kojima ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri OMS yasabye ubutegetsi guhagarika kwihutira gushyingura abantu cyangwa gutwika imibiri yabo. Avuga ko leta ikwiye gushyiraho uburyo buteguwe neza bwo gushyingura abantu mu cyubahiro no kugaragaza ibirango ku mva z'abapfuye kugira ngo mu bihe by'imbere bizorohere abavandimwe babo kumenya aho bashyinguwe no kubibuka. Mu rwandiko OMS n'indi miryango bandikiye leta bagaragaza ko gushyingura abantu mu mva rusange bishobora kuzagira ingaruka mbi ku bavandimwe babo batashoboye kumenya aho ababo baguye n'aho bashyinguwe. Muganga Kazunobu avuga ko gushyingura mu mva rusange byaba gusa ku mirambo yatoraguwe mu mazi yaboze kuko ishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abaturage. Raporo ya ONU igaragaza ko imirambo y'abantu igihumbi yabonetse mu gace ka Delna n'indi jana yabonetse ahitwa Albaida yashyinguwe mu mva rusange.
Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho leta yajyanye gufungira muri gereza nkuru yitwa Makala i Kinshasa umunyamakuru Stani Bujakera Chiamala. Kuva atawe muri yombi ku itariki ya 8 y'uku kwezi yaragifungiye mu nzego za polisi. Edirwema.
Umunyamakuru Bujakera asanzwe akorera ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Leta iramushinja kwandika inkuru zikwirakwiza ibihuha. Inkuru inzego z'umutekano zahereye zimufata yasohotse mu kinyamakuru Jeune Afrique mu kwezi kwa 8 ishinja inzego z'iperereza za Congo kwica umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi Cherubin Okende mu kwezi kwa 7. Inkuru itarigeze igaragaza izina ry'uwayanditse ivuga ko amakuru yayo iyahera kuri raporo yakozwe n'urwego rw'ubutasi rwa leta. Kongo ivuga ko iyo raporo itigeze ibaho. Umuyobozi w'ikinyamakuru Actualite.cd gikorera kuri interineti nacyo uyu munyamakuru yakoreraga yavuze ko Bujakera yajyanywe muri gereza ya Makala iri mu murwa mukuru Kinshasa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje gusaba irekurwa ry'uyu munyamakuru. Sarah Jackson, wungirije umuyobozi wa Amnesty International mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, yasabye ko umunyamakuru Bujakera ahita arekurwa n'ibyaha byose aregwa bikamuhanagurwaho. Yavuze ko ifatwa rye ari ikindi kimenyetso cy'uko leta ya Congo itita kandi ikomeje guhonyora uburenganzira bwa muntu n'ubw'abanyamakuru. Kuri uyu wa 4, umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yavuze ko iki kibazo kizaba cyakemutse mu gihe cya vuba.
Edirwe, murakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kiro n'ikinyarwanda. Usibye rero ku maradiyo yanyu nimudukurikire no kuri wa3@, radio yacu voa@.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Mukanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Aya makuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi. Leta yakajije umutekano ku nyubakwa za radio na televiziyo by'igihugu i Bujumbura. Diane Ninirahazwe yadukurikiranyiriye iyi nkuru.
Umwe mu bakozi ba radio na televiziyo y'Uburundi RTNB mu mfunyafunyo yavuganye n'Ijwi rya Amerika agasaba ashimitse ko amazina yiwe adatangazwa ku mvo z'umutekano. Yagize ati mu masaha ya kare cyane yo mu gatondo n'umunsi ku wa 5 abajeje umutekano bazanye imbwa zisaka abinjira bose muri RTNB. Yaba umukozi asanzwe yaba umutegetsi nta n'umwe yemerewe kwinjira imbwa itabanje kumwimotereza canke ngo yimotereze imodoka yarimwo. Undi umenyeshamakuru nawe nyene yasabye ko amazina yiwe adatangazwa yashimangiye ivyavuzwe na mugenzi wiwe agira ati tumaze iminsi tubona impinduka zidasobanutse mu bijanye no gusaka abinjira ku kazi. Baradusaba ibituranga bakabirimbura gusumba uko bahora. hari gihe byashika ugahurirana n'umusirikare muzinanye gutyo ntarinde aranagusaba ibikuranga akakureka ukinjira ariko ibi hahezindwi bitakiruko twaciye tubandanya kubaza umwe mu masoko yacu twizeye muri RTNB nimba hari ico abakoresha babo bababwiye kijanye n'isakwa bakorewe n'umutekano wakajijwe nawe acayishura agira ati abadusatse ntaco batubwiye n'abakoresha bacu ntaco bavuze erega nabo nyene basatswe nka twebwe ikiboneka nuko hari kibazo cy'umutekano muke bariko barikeka amakuru yuzuzanya ijwi rya Amerika ribandanya kuvana muri RTNB nuko n'abanyagihugu bari basanzwe baca mu nzira yagenewe abiyunguruza n'amaguru iri kwibarabara gitiriwe higenekerezo rya 13 Gitugutu ahari inyubakwa za RTNB muri quartier ya Kabondo iri mu burengero bushirumana ku bw'igisagara ca Bujumbura nabo nyene basatswe uko bitahora Ijwi rya Amerika ryatumye umwe mu bakozi ba RTNB kutubariza abacungera umutekano insiguro y'isakwa ry'uno munsi n'umutekano wakajijwe mu icungararo ya RTNB atwishura atubwira ko umusirikare yabajije yihuta yamubwiye yuko hamaze iminsi hari uruja n'uruza rw'abantu baca kwibarabara gitiriwe igenekerezo rya 13 Gitugutu babesha ko bagiye ahakorera ibisata bitandukanye buri kuri iryo barabara harimo n'ivya ta ariko kubgaho basirikare vyukuri abanyagihugu babagiye ahari kigo gikuru ndangakaranga ci Bujumbura citwa Musée Vivant kuva ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza wo hakwa guhirikwa mu kwezi kwa gatanu ko mu 2015 iryo barabara gitiriwe wa 13 Gitugutu rikorera ko RTNB yugarijwe ibirindiro bitandukanye vy'abasirikare haba ku ruhande rw'abinjira baciye mu icungararo y'ikibuga c'umupira w'amaboko kizwi ku izina rya parke haba ku ruhande rw'abaca muri quartier asiatique n'abaca hepfo ku ruhande rwa Musée Vivant uwemeregwa guca kuri iryo barabara abwirizwa kuba afise uruhusha rwihariye rumwemerera kuhaca canke naho akaba ari umukozi w'ibisata bitandukanye bikora kuri iryo barabara muri vyo harimwo radio na television vy'u Burundi RTNB radio nderagakura radio culture igice cishira hamwe rijejo gutanga amatara n'amazi regidezo igice cishira hamwe rya leta cyo gutuma tumana ko amakuru onatel mumfunyapfunyo posita y'u Burundi ishure ecofoka bondo umurwi ujeje ukuri no kunyanisha abarundi sever mu mfunyapfunyo n'ibindi bisata bitandukanye amakuru tubandanya gukura ku masoko yacu muri RTNB avuga ko naho hari abasirikare bamenyerewe mu bari basanzwe bacungera umutekano wa RTNB bari ku birindiro bitandukanye hari amasura mashasha yandi yibonekeje mu bari ku birindiro bitandukanye byinjira ahari inyubakwa za radio na television by'igihugu RTNB ku rundi ruhande naho mu biro by'umukuru w'igihugu naho nyene habayisakwa ry'abinjira n'abasohoka byakomeje uno munsi kwa gatanu waduhaye amakuru yatubwiye ariko ko ibi bimenyerewe igihe cyose president w'u Burundi afashe urugendo yagize ati hari imyikeko myinshi hari imyidogo myinshi iyo president agiye garde ziba nyinshi cyane nta rwego na rumwe rujeje umutekano ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka kugira ngo dutange umuco kuri ano makuru yose twavanye ku masoko yacu muri RTNB na bamwe mu bakorera mu biro vya president w'u Burundi
Diane nini nahazwe urakoze kuri iyo nkuru rero y'umutekano wakajijwe uyu munsi kuri RTNB Bujumbura tugume mu Burundi umwaka w'amashuri 2023-2024 uzatangira ejo bundi kuwa mbere w'icyumweru gitaha imyiteguro ntiyoroheye ababyeyi abacuruzi ndetse n'amashuri ubwayo kandi ni ikibazo kiri mu ntara zose z'igihugu ni inkuru radijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi murayigezweho na Thierry Ndayishimiye ukorera Kigali mu Rwanda
Ugeze mu bibanza bidandarizwa mu bikoresho by'abanyeshure ubona amameza yuzuye kamakaye imyambaro y'ishure ibitabo n'ibindi abadandaza nabo bicaye batekanye bakubonye bahagurukira rimwe kuguha ikaze bagutanguranwa ibyo ngo bigategwa nuko atabantu baza kubashorera ibya nkenegwa ku banyeshure ngo birazimbye haba amakaye canke imyambaro y'ishure n'ibindi ababyeyi twasanze mu masoko y'imihinga itandukanye y'igisagara ca Bujumbura baje kugurira babo ibikoresho by'ishure bamenyesheje ijwi rya Amerika ko batorohewe mu myiteguro yo gutangura ishure.
Kiro kweri birazimbye cyane gose. Uravye uko twarungika abana mu myaka ya hera, ibintu bitera bizimba gusumba ko byari kera. Ubu uye amakaya yaraduze cyane gose.
Nje bitworohera kubera birazimbye. Twaze tuze kurondera amakaya. Aratuzimba cyane ariho nk'ibyo tutararonka. Ni forme z'abana muga turimo turagerageza.
Uyamenyesha ko kubera kwitangira ico gikorwa kugira ngo abana biwe bashobore kuja kwiga bafise ibyankenegwa bigiye kumusiga mu bukene budasanzwe, asaba ababijejwe kugira ico bakoze ibiciro bikagabanuka.
Sigaye nazoja kwishura atashe no kumurondera ibyafungura bizoba bibikintu kitoroshye cyane kubera kwitanga twagize kugira ngo umwana aje kwishura. Arakwiye kuba impinduka ku bintu bijanye n'ibiciro by'iki gihe
no kubadandaza bibikoresho by'ishure bo muri ibyo bice bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura basa nk'abiyicariye barindiriye ku munsi uhera. Nabo nyene imyidogo ni nk'uko kw'ababyeyi
baza babaza bababwira amabeyi ngo birazimbye, nawe karabo ko baba wararanguye nayo wakose ikibanza kuhombesha cyitamo kugumiza aho nyene kugira uronse ugururamuha uronse utagura urakawe ko nabakiriya bahari ntibari ko baragura muri make arana ko nabuze n'abarambugisha by'ibiciro rihe.
Tugiriranije no mu yindi myaka twahora tuza tudandaza amakaye ni kuri biratandukanye cyane kuko umwaka ntabaguzi bariko barisukira cyane kuza nkuko byahora. Natwe biradutangaza ntabaguzi tubona nibaza ko bwo bari ubukene bwo baburi mu gihugu.
Icyo bahuriza ko n'abaguzi bose basaba ko hogira igikozwe kugira ngo ibiciro bigabanuke nabo bashobore kudandaza.
Ko cyerekeza kuri leta kugira ngo irabe ku matagisi ukuntu batugabaniriza amatagisi kugira ngo abasumyi basumye batidoze intabe iduga ry'ibiciro irengeje urugero.
Turasaba kugira tudandaza amadusubiza ingorane natwe tujye inyungu asigaje iminsi mike hama nawe nanzo bitana nka byose.
Ku mashuri amwe amwe mu buraruko mu bumanuko nayo hagati mu gisagara cha Bujumbura twagendeye uhageze usanga ibiro by'abayobozi byuguruye. Ababyeyi bamwe bazananye n'abana babo baje gusaba ibibanza usanga batonze barindiriye kwakirwa. Hari naho usanga abafundi bariko barakora bongera basanura intebe. Bamwe mu bayobozi twavuganye bemeza ko biteguye gutangura umwaka w'ishure ariko ko hakiri ibibuze.
Murabona ko hari heruka gufatwa ingingo muri mukaruhuko kizabukura bigisha tabatari bake na twe twasigaye inyuma. Tuzotangira rero umwaka w'ishuri aho bigisha tarasubirizwa, ico ni kibazo ca mbere. Hanyuma koresho cyane cyane izo ntebe n'ibitabo birashaje, n'izo ntebe zirashaje. Ibitigiri n'umurengera cyane 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 mu mwaka w'indwi no mwaka wa mbere aho iwacu no mu mwaka wa gatanu ibitigiri n'umurengera gose aho tuzosanga dufise abana barenga ijana mu kirasi kimwe.
Tugiye gutangura umwaka dufise abanyeshuri baba 1800 mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'icenda. Intebe zishaje za kera abavyeyi baragerageje gushamo kuboko ariko ntabwo byakunze yuko ntibyokunda yuko bo biheza hatabonetse umuntu adufasha wundi. Abakozi nabo hari abagiye mu zabukuru turindiye cya kibazo ko gihera kugira ngo basubiririze bitabo navyo bikenye cyane mu gice cya kane cy'ishuri shingiro. Nari majambo igice cya gatatu cy'ishuri shingiro ni cya kane cy'ishuri shingiro. Nico dutanguye dufise ikibazo gikomeye cy'ibitabo kuko harone bisata bimwe musanga atagitabo na kimwe dufise cyangwa asanga dufise kimwe canke bibiri.
Abo bayobozi basaba ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi hamwe nabo bose bafise ico bofasha na cyane cyane mu gisata c'indero kubafasha mu by'ababyeyi badashobora
cyane cyane cyo gusubiriza ubigisha intebe zikaboneka kugira ngo abana bige neza. Rero ishuri canke ababyeyi uhora badashoboye kubikora bakabishozwa na leta.
Twizera yuko ubushikiranganje njimo kubabisezeranye yuko buzosubiriza abagiye mu zabukuru mugabo hamwe atoba babadusubirije twoca tugira abakutsa kivi batandatu.
Kuri ico kibazo kijanye n'abigisha ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi buri kumwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwaratunganije ikibazo cyo gutanga akazi ku barimu 2912 ku wa 30 z'ukwa 8 2023. Ikibazo cidogegwa ko caranzwemwo utunenge haba kubagikoze n'abagikoresheje. Abagikoze bidoga ko batafashwe kumwe kandi bariko bakora ikibazo kibaha akazi kamwe hamwe n'utunenge twibonekeje mu ikosogwa n'itangwa ry'umwimbu. Ibyemezwa nuko mu gisagara cha Bujumbura abashikiranganje babiri w'abakozi n'akazi Deho Rusengwa Mihigo n'uwindero n'ubushakashatsi François Habyarimana bishikiye ku itariki ya 12 ukwezi kwa 9 muri DCE Ntahangwa na Mukaza bagafuta ibyakozwe muri Ntahangwa bagashinga ko kizosubirwamwo. Muruna ni mpuzamasendika akorera mu gisata c'indero ku rwego rw'igihugu Fenasebu Antoine Manuma Rurongoye asaba umushikiranganje gusubiramwo ubugico kibazo gikogwa nuko gikosogwa. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yagiriye kagabisha ko no mu bundi burere hari bitagenze neza bidakosowe abahajejwe bazofatirwa ibihano. Abakutse kivibo bidoga ko bitanga ariko hagera gutanga akazi ibisata bafashamwo ntibishigwe imbere mu bikogwamwo ikibazo c'akazi. Basaba ko impapuro z'umutsindo zabo zohabwa agaciro mu gihugu cose kugira ngo bashobore gukora ikibazo c'akazi aho bakenewe hose.
Radio Ijwi rya Amerika yavugiye Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Iyo nkuru rero twagezweho na Thierry Vendayishimiye ni abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bafashije Ijwi rya Amerika kuyibatarira no kuyibatunganyiriza. Ni ku bibazo rero by'uburezi biri mu Burundi mu gihe umwaka w'amashuri uzatangira ejo bundi kwa mbere umwaka w'amashuri 2023-2024. Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abagore n'abakobwa bagera ku 1,500 bafashwe ku ngufu mu nkengero z'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa. Abaharanira uburenganzira bw'abagore barasaba ubutabera kubiryoza ababikora. Jimmy Shukrani bakomera yaduteguriye inkuru irambuye.
Iyi mibare yasohowe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières MSF mu mpina magambo nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe mu nkambi z'impunzi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. MSF ivuga ko abenshi muri abo bagore n'abakobwa bafatwa ku ngufu ari abahunze imirwano bavuye mu teritwari ya Rucuru na Masisi. Aba bahunze imirwano kuva ku imitwe irwanya Leta ya Congo y'uburege intwaro muri izo teritwari zombi zakozweho cyane n'intambara mu myaka 2 ishize. MSF ivuga ko uyu mubare w'abagore bafashwe ku ngufu mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa baguriye cyane mu nkambi zizengurutse umujyi wa Goma. Izo ni Rushagala, Burengo, Kanyarucinya, Elohim, Shabindu na Rusayo, aho aba bagore babaho mu buzima bugoye burimo kubura ibyo kurya ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. MSF ikomeza ivuga ko nubwo Leta ya Kongo ikoresha inzira zose zishoboka mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore bari mu nkambi z'impunzi, hakiri ibitagenda neza mu bushakashatsi. Muri abo bagore bafashwe ku ngufu barenga 1,500, MSF ivuga ko abagera kuri 70 bajya ku bigo bitanga ubuvuzi bwihariye kuri bo. Raporo ya MSF yemeza ko 80% muri abo bagore bafashwe ku ngufu ari bo babonye ubuvuzi bwihariye ku bigo nderabuzima bitandukanye byo mu teritwari ya Nyiragongo no mu mujyi wa Goma. Ariko hari abagira ipfunwe ryo kuvuga ko bafashwe ku ngufu batinya ko bishobora kwakirwa nabi n'abo babana muri sosiyete bakabifata uko bitari. Mu nkambi ya Rushagara iri muri teritwari ya Nyiragongo ho hari bamwe mu bagore badatinya kuvuga ko bafashwe ku ngufu. Umwe muri bavuganye n'Ijwi rya Amerika avuga ko nyuma yo gufatwa ku ngufu atakibona uko yajya gushaka ibyo kurya.
Manake inzara iratwishe kwanja njyewe kwanja ndi umuntu wahuye n'ikibazo cy'ibyorase kwanja ndambaraga zo kujya gushenya itukwi woko nukumva inzara ngaturama mu buriri n'umwana ko ndi hano naramutanze mu ba doktere ju ayinza atamwicaho naramutanze n'umwana umwe kweri.
Undi twabashije kuvugisha tubwira ko bafatwa ku ngufu iyo bagiye mu mashyamba gushaka ibibatunga.
Kibazo nukuja gutasha bagerayo tanto bakakubakirayo nuko n'inzara nabyo ikabidutesheje umutwe.
Nubwo MSF yatanze iyi mibare, hari amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Kivu ya ruguru avuga ko iyi mibare ari mike cyane. Jeremy Shankulu Kishukumo ni umuyobozi w'ishyirahamwe Droit pour tout Congolais mu ntara ya Kivu ya ruguru.
Mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec les données chiffrées.
Njyewe mu by'ukuri ntabwo nemeranya n'iyi mibare yatanzwe na MSF kuko murabizi neza iyi ntara ya Kivu ya ruguru ni intara yakozwe n'intambara nyinshi cyane. Ubwo rero hari abagore benshi bagiye bafatwa ku ngufu mu buryo butandukanye. Njyewe ntekereza ko iyi mibare yatanzwe na MSF ari mikeya cyane. Ntabwo ari abantu 1,500 gusa, ahubwo imibare iri hejuru cyane.
même plus.
Iyo ugeze muri izi nkambi z'impunzi hari bamwe mu bagore bakubwira ko badafatwa ku ngufu, nyamara hari abakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato kubera ko baba bahabwa amafaranga n'ibindi bakeneye, bityo bakaruca bakarumira. Ni ku uyu mugore atubwira.
Abari gukora dano ma violence sexuelle na abantu benshi, hariho n'abasoda n'abasivile, kubera urasanga umuntu yabura ibyo kurya, wenda umugore akabura ibyo kurya, akaba yobura we na kotekse, ugasanga abagabo bari kujya barafata abagore gucyo akamuhereza we na kamifra, n'abandi bo ukaza gushakisha, iyo wagiye gushakisha bakakufata uruko ku ngufu kuko utafite wo kubugambira.
Abenshi mu bagore bababazwa no kubona uburenganzira bwabo butubahirizwa mu gihe ari bo bagakwiye kurindwa kurusha abandi. Nema Serutoki ni umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika wahunze imirwano aturutse mu teritwari ya Rucuru.
Ni yukuri ariko birababaje kureba abagore bari kufatwa ku ngufu, ariko leta iri kupfa kubireba ataka kufata uburenganzira bwo kugira wenda hari ikurikirana amagambo irebe nimba wenda yo fasha abagore mu mibereho mibi yo bari nayo no kufatwa ku ngufu hejuru y'imibereho.
Uyu arasaba ku butabera bwa Kongo n'imiryango mpuzamahanga kugira nyambere iki kibazo cy'abahuye ni hohoterwa, kuko kuri we kimaze kurenga urugero.
Twebwe turi kureba kugira ibibazo byoba byokemuka n'ukusaba komite international ndetse na guverinema yacu bafungure amankete, bakora amankete gari series kugira abo bantu izo nkozi z'ibibi zijye ku justice kandi zibone ipinisiyo ikwiriye.
Iyi raporo yishyira hamwe Medecins Sans Frontières isohowe nyuma ya meza ne gusa hasohotse indi raporo yishyira hamwe Global Girls Foundation ryita ku buzima n'uburezi bw'abagore, ryayishuye ko abagore bane bafatwa ku ngufu buri munsi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Iri shyira hamwe naryo ryemeje ko aho bibera ari ahari umubare mwinshi w'imitwe itwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Congo. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ikira hirya ariko mata niki winyegera ariko abanyabwo ngongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
shofe wenda banashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye ko tu ni bugo
kada
ndi bugo
wiki n'ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha ku wundi yapa pa 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 Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rola.
Ya Amerika kwa kazi kimurakazi ni inkuru za diaspora n'imikino. Turi mu Rwanda mu mupira w'amaguru. APR FC izakira Kigali Pyramids yo mu Misiri ku cyumweru mu mukino ubanza w'intera ya kabiri mu guhatanira igikombe cy'Afrika ku makipe yabaye ya mbere iwayo. Ni inkuru ya Jean-Claude Munyandindi uri Kigali.
Mu mukino w'intoki basketball mu kanya isamuye z'ijoro hamaze gutangira umukino wa gatanu wa kamarampaka mu rugamba rwo guhatanira igikombe cya shampiyona ku makipe y'abagore. Uyu mukino urimo guhuza ikipe ya APR Basketball Club na REG Basketball Club. Mu mikino ine ya kamarampaka imaze gukinwa, APR Basketball Club yatsinze 3 naho REG Basketball Club itsinda umukino umwe. Muri iri joro abakobwa b'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda bashobora gutsinda umukino wabo wa kane bagahita begukana igikombe cya shampiyona bakagera ikirenge mu cy'abasaza babo ba APR Basketball Club y'abagabo, nayo iherutse gutwara shampiyona nyuma yo kugaraguza agati ikipe ya REG Basketball Club ikayitsinda imikino ine yose kubusa. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere igeze ku munsi wayo wa kane. Muri aka kanya kuri stade yitiriwe Pele Nyamirambo, ikipe ya Gasogi United irimo gukina na Kiyovu Sport mu mukino watangiye saa moya. Indi mikino y'umunsi wa kane izabeje kuwa gatandatu ndetse n'ejo bundi ku cyumweru. Mu mupira w'amaguru kandi, ejo bundi ku cyumweru kuri stade yitiriwe Pele Nyamirambo hazabera umukino ubanza w'intera ya kabiri mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye ya mbere iwayo. Uyu mukino uzahuza ikipe ya APR FC mu Rwanda na Pyramide FC mu Misiri ukazatangira isa 9. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ya Ijwi rya Amerika tugeze ku musozo w'aya makuru, ariko tubibutse ko mu Burundi leta yakajije umutekano kuri kunyubakwa ya RTNB radio televiziyo y'igihugu i Bujumbura. Umutekano wakajijwe cyane kubera impamvu abanyamakuru batamenye, natwe twagerageje gushaka inzego zibishinzwe ntibadusobanurira. Ibyo ari byo byose, abinjiraga bose basakwaga, hari n'imbwa zinukiriza no mu mamodoka. Muri Kenya kuri uyu wa gatanu, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byageze ku rugero rutarabaho kugeza ubu, birongera uburemere bw'ibibazo by'ubukungu byugarije abaturage. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, MSF, umuryango w'abaganga batagira imipaka, uratangaza ko abagore n'abakobwa bagera ku 1,500 bafashwe ku ngufu mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa, cyane cyane mu nkambi z'abavuye mu byabo kubera intambara. Ndabashimiye cyane, mbifurije weekend nziza, murakarama.